Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bashegeshwe no kubona inyuma y'amezi hafi atatu bagatasi gatanguye bataronswa ifumbire kandi barayirihiye. Abana bo mu ntara ya Makamba mu manuko
igiduhanze cyane cyane ni ikintu cy'umwavu ukizungu urabona nk'ubu turariha turishe mugabo kacuguma guteba kacuguma huza kugihe kitari wayo rero utevye nako kujya duteba kuko nishaka kuguteza umwavu w'ikirundi wonyene kuko tuwuteje ntibigenda bihabaye
kutirutse kuri ifumbire ntacutora ntacuronka kurima impeshi ndabona hoho n'umwaka ntibizotworohera hoho
umuntu yaratonze nk'iminsi nk'ukweza yibura gushika n'uno munsi harimo n'abatayiro
umuruho bidutera kuba twatanze akavansi kacu kugira tunyarukirwe natwe hanyuma ugiye n'ingumu zikabamwo ugaca wiyitwa sindakunakubazwa
mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero abarimyi baho bifuza ko umwavu w'ikizungu wocuruzwa mu mwidegembyo watamaranizagiye
Yari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirira mu mahanga. Nibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo, ntiduhombe ifumbire, tubuze ifumbire igariko indimo zipfuye.
Murumva yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke. Wari gutera ibiro bitanu, dusanzwe kuratera ibiro bibiri. Cyangwa kiro kimwe n'inusu. Kosaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigofomi kazaniyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
Mu ntara ya Bubanza mu burengero naho nyene abarimyi imyidogo ni yose
none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avance tukongera tukagombora
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire
imyidogo mushikanganji wa mbere Gervain Dirakobu carayizi vyamuteye gukoranya begwa n'igisata cy'uburimyi mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike maze yahimitse itanu uhereye kuri uyu wa gatanu ikigofomi gihingura umwavu w'ikizungu kuba cyatunganirije abarimyi kubwiwe umugambi leta yihaye ko umuntu wose ubwirizwa kuronka icyo kurya umufuko ukaronka amafaranga ntushoboka mu gihe abarimyi badatejwe imbere
zabe yuko umuntu wiza omi n'abasanzwe batanga dorome bose uca bayiduga nikabira kumye ruguru mu ntara kandi nizeye neza yuko ibyo twumvikane nga muri inama ko byose tugiye kubikurikiza kugira by'ukuri tworohereze umwenegihugu kugira ya ntumbero ya nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko twese abarundi boronka icyo dufungura n'umufuko nawe nyine ukaronka amafaranga nawe uzoronka amafaranga
icegera cy'umunyamabanga mukuru wa FOMI yari yatumiwe mu nama y'igitega avuga ko abarimyi bazotangura kurenganurwa mu ndwiza Emenegide Manyange asigura ko ikibazo cy'amahera y'agaciro akenerwa mu kurangura ibyankenerwa biva hanze cyakemutse
ndabona yuko guhera mu ndwiza hari icyo twoshobora gukora Mwoyo chambuga ni mwiyo ndwizari tunga na vyose mwabasanga besh mugabo kuva mu ndwizari turabona yuko ari cyo tangura gukogwa cha kibazo cy'amafaranga mva makungu ariyo madorari dukoresha mu kuzana ibikoresho dukoresha mu guhingura cyaguye mu nzira giteba kubera yuko cyaguye mu nzira turiko turagira inguvu
ariko mukuru w'ishyirahamwe Pasteur Masangare tikwiye kwicarira ibibazo biri mu gisata cy'uburimyi byose ikanagishyiramo uburyo buhagije nk'uko Perezida Ndayishimiye yabyiyemeje Faustin Ndikumana mukuru wa Pasteur ibyo abishyikirije ku wa gatatu w'iyindwi mu gihe ariko ashyiraho n'umwihwezo ishyirahamwe ryo ryakoze ku bijyanye n'ibisata byose mu gihugu cyane cyane icy'ubutunzi n'intwari ibereye mu mwaka w'2022 hanyuma kerekana uko ibintu bitegezwa kuba muri uyu mwaka w'2023
soye kubivuga irahanye senkane kurutse kwishira mu ngiro na metodoloji nayo tubona none uzongera gutati uburimyi buragiye imbere cyo buri fumbire bicire bigaca biduka n'uburi buri fumbire ukabura imbuto selectionne ukabura umushakashatsi nta kadirima hasi hari none ubwo buri mwende ibiciri hehe kandi no minisi zatanga zogera hinduka baravuze mu ngoma makoperative bagiye mu buri nyuma bagiye mu buri nyuma mu buri bagiye mu buri n'ama koperative hafi yashitse ko yoyo yongere igiki ni izo rero
bamwe mu bahinga bazi ibijyanye no guhingura umwavu bemeza ko ishyira hamwe FOMI rifite ubushobozi bwo guhingura ifumbire idakoreshwa mu Burundi honyine ahubwo ishobora no gushorwa mu mahanga hamwe yoramo karironse ibyangombwa byose amakuru y'u Amerika rifite ariko atamutegetse arayemeza avuga ko hoba harabwiza tunga bashora umwavu wa FOMI mu gihugu kibanyi cya Congo ahubwo urwa amafaranga menshi kandi ukagurwa mu madorari ikibazo cy'ibidandazwa biva mu Burundi bikajya gucuruzwa mu bihugu bibanyi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse ko cyane cyane ibifungurwa n'ubutare ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 ariko aha ikiganiro bamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu. Yasabye ajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kugihagurukira, avuga ko ariyo ntandaro nyamukuru y'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu ciwe. Buri mwaka haraheze igihe kitari gito abarimyi mu Burundi baronka ifumbire ariko babanje gusemerera urimi rukandara. Ni kibazo abategetsi bagerageza gutorera umuti ariko kugera ubu cyama cibonekeza. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.